Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika isamia nila iyo Washington DC mukirundi mukiya Rwanda. Njuti mwese mwendo teza matwi niweneza muri studio ya chumi muri kumuna Frederic Mwurikije.
Na Fidei Niyongabo ndabahaye ikaza mu biganiro byacu byo muri aka kanya.
Really, he's got a great personality. He's a, you know, funny guy. He's a very smart guy. He's a great negotiator. He loves his people.
Uyo ni President Donald Trump avuga ku iganiro yagize n'umukuru w'igihugu cya Korea ya Ruguru Kim Jong-un, akabavuga ko ari umuntu mwiza, akunda abanyagihugu biwe kandi ari umutegetsi mwiza.
Inchamake yamakuru yo hijya no hino twabateguriye president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umutegetsi kizigenza wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un bateye umukono ku masezerano uno munsi wa kabiri muri Singapore.
Abategetsi bo mu bihugu bya Aziya bakiye neza amasezerano yafunditswe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umukuru wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un.
Abacamanza abasentare mpuzamakungu nkana bya CPI muvunya punyo bazofateje kuwa gatatu ingingo yuko borekura Jean Pierre Bemba yahoze ari cyagira cha president muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru na yandi rero twabateguriye turagaruka ko mu kanya gato imugume hafi ya maradio yanyu. Tuhere ku makuru abwa yano hino ku isi mu masezerano yatewe ku gikumu uno munsi kuwa kabiri hagati ya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umutegetsi kizigenza wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un mu gihugu mu cha Singapore. Umutegetsi kizigenza wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un yasubiye kwiyemeza kuvyerekeye gukuraho ibigwanisho ruhonyanganda vyose mu kigobe cha Korea. Muri cyo gihe president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yiyemeje kuvyerekeye gushiraho uburyo buhumuriza Korea ya Ruguru kubijanye n'umutekano. Urwandiko rwatewe ku igikumu rusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea ya Ruguru gukorera hamwe mu mugambi wo gutuma haba amahoro arama mu kigobe cya Korea. Ubwo rwandiko rusaba kandi ibyo bihugu byombi gushiraho imigenderanire mishasha hagati yavyo no gutahana ibisigarira by'abanyororo b'ingwano b'abanyamerika bazimanganye mu gihe cy'ingwano yo muri Korea. Zimahande zibiri zemeye kandi kugirisha ibiganiro vy'inyuma y'amasezerano yatewe ku igikumu no munsi kwa kabiri. President Trump yatangaje ko bazokuraho ibigwanisho ruhonyanganda Korea ya Ruguru ifise. Trump avuga ko ataruhande na rumwe rwashizeho ikiringo ntarengwa ko avuga ko amasezerano y'uno munsi kwa kabiri yavuye mu biganiro vy'amazi amezi atari make. President Trump yamenyesheje ko inteko za Amerika ziri mu Korea y'Epfo zizoguma muri ico gihugu. Yamara yatangaje ko bazohagarika imyimenyerezo ya gisirikare hagati ya Amerika na Korea y'Epfo yatwaye amafaranga atari make nk'uko abivuga. Mu nyuma yaho mu kiganiro n'abamenyesha makuru Trump yavuze ko ibihano Amerika yafatiye Korea ya Ruguru bizoguma aho gushika ibigwanisho ruhonyanganda bitakirangwa muri ico gihugu. President Trump yashimiye Kim Jong-un kuba yafashe ingingo ikomeye, yamenyesheje ko ategereza ko habonera karyo ku neza na kazoza k'abanyakoreya. Yongeye yashimira abategetsi b'ibihugu by'Ubushinwa, Ubuyapani na Korea y'Epfo kutwigoro twabo mu gutuma inama y'uno munsi kwa kabiri iba.
Tukiri kuri inkuru nyene abategetsi bo mu bihugu byo mu ntara ya Aziya hamwe n'abo mu zindi ntara barafite icyizero kinini muri kazoza inyuma yaho uyu munsi kwa kabiri habereye inama nkuru y'akataraboneka hagati ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump hamwe n'umukuru w'igihugu cya Korea ya Ruguru Kim Jong-un mu gihugu cya Singapore. Perezida wa Korea y'Epfo Moon Jae-in ari nawe yafashije kugira ngo ibiganiro hagati y'abategetsi babiri bibere mu gihugu cya Singapore. Yatangaje ko afite icyizero cy'uko igihugu cya Korea ya Ruguru kizovavanura n'ibigwanisho ruhonyanganda. Yongera avuga ko atashoboye gusinzira muri iryo joro ryarangiye. Mu gihugu cy'Ubushinwa naho umushikiranganji ajejwe imigenderanire Wang Yi yabwiye amenyeshamakuru ku igihugu c'Ubushinwa kibona ko ibiganiro hagati ya Leta Zunze Amerika hamwe na Korea ya Ruguru bizovamwo amasezerano y'amahoro azorangiza ingwano yo muri kaza Korea. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'Ubuyapani Shinzo Abe nawe yabwiye amenyeshamakuru ari kumwe n'umukuru w'igihugu ca Malaysia Mahathir Mohamad ko Leta ya Ruguru ko Korea ya Ruguru izogira kazoza keza mu gihe yobandanya ifata inzira nziza. Mu rwandiko yashikirije inyuma yaho Shinzo Abe yavuze kwingingo ya Korea Ruguru yo kubavanura n'ibirwanisho ruhunyanganda ari intambwe ikomeye mu nzira nyayo yo kurangiza amatati mu gihugu cy'u Rusiya naho icegera cy'umushyiranganje ajejwe imigenderanire Sergey Ryabkov yavuze ko leta y'u Rusiya iteguriye gufasha mu gikorwa cyo gushyira mu ngiro amasezerano afunditswe.
Mwaranya gukurikira makuru yo hijyano hino ku isi twabateguriye tuze muri Afrika abacamanza basenhari impuzamakungu mpana vyaha CPI mu mvunyapfunyo bazofateje kuwa gatatu ingingo yabo kwirekugwa rishobora kuba rya Jean-Pierre Bemba yahoze ari cegera ca president muri Republika Iharanira ya Demokarasi ya Congo. Jean-Pierre Bemba yambitswe izera mu vyatangaje abantu batari bake ku vyaha vyo mu ngwano n'ivyaha bicyoza agateka ka muntu. Inyuma yuko dosiye yiwe yumvirijwe na sentare impuzamakungu mpana vyaha ifise cicarirae umucamanza Bertrand Schmidt yatangaje numuswe wa kabiri ku abacamanza bazoshikiza ingingo kubizanye no kubandanya kugumiza mu munyororo Bemba ejo kwa gatatu. Naho Bemba yambitswe izera ntiyarekuwe kubera yagiwe n'icyaha kwindi dosiye ikiri kirihwezwa. Mu gutangaza iyo ngingo ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye igisata cungururizwamo imanza ca sentare impuzamakungu mpana vyaha yirehaye cyamenyesheje ko atavyemezo vyatanzwe ko yoba yakurikiranye ari kure uburyo abagwanyi biwe mu mugwi MLC bigenjeje muri Centrafrica. Jean-Pierre Bemba amaze imyaka 18 apfunzwe inyuma y'uko aciriwe umunyororo w'imyaka 18 murantunga amaze imyaka 10 apfunzwe inyuma y'uko aciriwe umunyororo w'imyaka 18 mu mwaka w'2016. Ukwambikwa izera kwa Jean-Pierre Bemba kubaye mu gihe umwuka mubi utera wiyongera muri Kongo imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe ku itariki 23 z'ukwezi kw'12 muri uyu mwaka w'2018.
Muriko murabandanya kumviriza iradiyo hejwe ya Amerika. Leta zumwe za Amerika zuguruye inyubakwa ya kataraboneka yubatswe mu buhinga bwa none izoba ikora nk'ibiro vya ambasade ya Amerika mu izinga rya Taiwan igihugu Bushinwa kivuga ko ricegukira. Perezida wa Taiwan Tsai Ing-wen hamwe n'icegera cya sekretari wa Departement ya Leta Amerika Marie Rose bari mu batetsi hamwe n'abanyenicubahiro bari mu birori byo kugurura iyo nyubakwa izwi nka American Institute yubatswe hakoreshejwe amadolari angana n'imiliyoni 256. Iyo nyubakwa niyo izokorerwamo ibintu byose biraba Amerika kuko atamigendanire bwite iriho hagati ya Amerika na Taiwan. Iyugururwa y'iyo nyubakwa yashavuje igihugu cy'Ubushinwa. Umuvugizi w'ubushinwa bw'igihugu cy'Ubushinwa bujejwe imigenderanire Genda Shuang yavuze ko igihugu cy'Ubushinwa cyari cyabwiye leta ya Amerika ko ciyamirije uyu mugambi. Uyu mutetsi avuga ko ubushinwa bwiwe bwari bwasavye leta ya Amerika ko yo kubahiriza umugambi w'Ubushinwa w'igihugu kimwe cy'Ubushinwa kugira ngo imigendanire ya Amerika n'Ubushinwa ntitosekare kandi kugira ngo amahoro n'umutekano bigume bisasagaye mu izinga rya Taiwan.
Tugaruke mu karere ka Afrika ahinda amashinga mateka y'igihugu cya Zimbabwe yahevye muri iki gihe kumviriza Robert Mugabe yahoze ari perezida w'icyo gihugu ku miliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari yavuye mu igurishwa ry'ubutare bwa diyama yazimanganye amafaranga yazimanganye mu gihe cy'intwaro yiwe. Iyo nkuru yatangajwe n'inama ishinga mateka no musiko wa kabiri mu ndwi zirangiye Mugabe yarihoreje inshuro zitatu ubutumire bwo kurenguka imbere y'umugwi w'inama ishinga mateka ujejwe ubutare n'amasoko ntanganguvu. Umugwi mushasha uzoshigwaho inyuma y'amatora ategekanijwe ku itariki 30 z'ukwezi kw'indwi. Uwo mugwi niwo uzofata ingingo yo kumutumako canke kutamutumako. Abanyazimbabwe bazotora abashinga amateka n'umukuru w'igihugu ku itariki 30 z'ukwezi kw'indwi. Ni nyuma y'amezi 8 nyuma y'uko Perezida Mugabe akuwe ku butegetsi. Abashinga amateka bifuza kubaza ibibazo Robert Mugabe ku majambo yatangaje mu mwaka w'2016. Yavuze ko ababajwe n'izimangana ry'imiliyaridi 15 y'amadolari avuye mu igurishwa rya diyama bivuye kuri ruswa. Abashinga amateka baza barabajije ibibazo abahoze ari abashikiranganji cyangwa abayobozi b'inteko zijejwe umutekano batari bake mu bikorwa ku bikorwa byabo ku vyerekeye butare bwa diyama.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Muri iki gihe twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwaves mu gitondo guhera saa 10 n'igice gushika isambiri mutwumvira ku metero 25 ku metero 31 no ku metero 41 guhera saa 10 gushika isambiri z'ijoro mutwumvira ku mirongo imetero 19 hamwe n'imetero 22
mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com no kuri Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri site yacu ariyo wezitatakaburungu radio yacu voa@gmail.com.
Amakuru avugwa mu ntara y'ibiyaga binini mu Rwanda inzego zitandukanye zivuga ku ikibazo cikoreshwa hamwe n'ikwiragizwa ry'ibiyobyabwenge kibandanya kwiyongera cyane mu rwaruka n'abakiri bato. Izo nzego zisaba gukorera hamwe no gufashanya kugira ngo zishobore gutuza icyo kibazo. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ishuri ry'Amerika Eric Magirubusa ari i Kigali mu Rwanda.
Inzego zitandukanye zirimo n'abanyamadini baremeranya bidasubirwaho ku kibazo cy'ibiyobyabwenge mu Rwanda kiganje mu rugiriko gikomeje guhangayikisha kandi kiyongera umunsi ku wundi. Bakavuga ko bose hamwe bagomba gusengera umugozi umwe mu guhashya ikibazo cy'ikoreshwa, ikwirakwizwa n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge. Dr. Yvonne Kayiteshongo ukuriye ishami ryita ku ndwara zo mu mutwe muri Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda aravuga ko uretse kuba ibiyobyabwenge byangiza ubuzima bw'ababikoresha bigira n'ingaruka ku bukungu bw'igihugu, bityo agasaba umusanzu wa buri rwego mu guhashya ikibazo.
Ikoresha ibiyobyabwenge bigira ingaruka kuri resources za development y'igihugu, niyo mpamvu hakenewe ingamba zikomeye harimo ubufatanye bw'inzego zikomeye kugira ngo duhangane n'ikibazo mu gihugu cyacu tugamije guca burundu ikoreshwa, ikwirakwizwa n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge.
Bwana Eme bose ni bamukuriye ikigo cy'igihugu cy'ingororamuco arasanga ikibazo cy'ibiyobyabwenge kiganje mu rubyiruko gihangayikishije kurenza uko benshi babitekereza. Akavuga ko igihe hatabaho gukumira mu maguru mashya hazavuka ingaruka mbi kandi nyinshi.
Ingaruka y'ubuzime barabara nta gikozwe twicarizwa mu bisanzwe barabara bazavamo uko batwiyuzi. Generasiyo y'Abanyarwanda iguriyemo abicanyi, abagizi ba nabi, abagabo ajya kumutu kwa kwa reka ijiwazo. So kwa 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 mtikeza, idhika kwa 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 hali, ni mkia kizuri yungu njiza na mkungu. Ujia kwa 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 destina creation kubera ko tagaza ina activities z'urubyiruko.
Bwana bose ni bamwe zimwe mu mpamba asanga zitera ibibazo zirimo ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko, ariko cyane cyane ikibazo cy'amakimbirane mu miryango ngo kiri kwisonga.
Kandi imigengano makimbirane turayizi. Igikeneye rero ni gushyiraho ubuhuza bikorwa butuma tumenya makuru umunsi ku wundi. Umubyeyi wataye umwana, umubyeyi uhora urwana n'umugore we, dahera uwo mwana abari expose kujya hehe muri delinquance.
Igipolisi cy'u Rwanda nacyo kivuga ko ikibazo cy'ibiyobyabwenge kirushaho kwiganza ku buryo ngo hari n'ibindi byaha bikonde gukomoka ku biyobyabwenge. Sipite wose badege n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda.
Nibyo byaha byegeranye gukubita, gukomeretsa, guhohotera, gusambanya abana no kurwana tuzi byose bibyarwa nabyo. Bivuga ngo abantu benshi bakomerekanya, barwana, bahohotera, bagira bate babikoreye bamaze kunywa ibiyobyabwenge. Turwanya n'ikiyobyabwenge nk'icyaha, ariko tukanakirwanya nk'impamvu zitera ibindi byaha. Dushobora no kwosotera ndetse n'umutekano.
Ku ruhande rw'u Rwanda, ubushakashatsi bwakozwe n'icyahoze ari Minisiteri y'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga mu 2012 bwagaragaje ko 52% bari mu myaka kuva kuri 14 kugera kuri 35 bari barafashe ku biyobyabwenge by'ibura rimwe mu buzima bwabo. Ubwo bushakashatsi bugaragaza ko 7% babanye imbata y'inzoga, 5% uburozi bw'itabi buzwi nka nikotine bw'abagize imbata, mu gihe abandi 2% nabo urumogi rw'abagize imbata. Inzego zose zigasanga hakwiye ingamba zikomatanije, kuko ngo urwego rumwe ntacyo rwabikoraho. Ikigo gishinzwe igororamuco kikavuga ko kugeza ubu kimaze kugorora abasaga 15,000 banyuze mu kigo cya Iwawa. Gusa nanone hakavuka ikindi kibazo cyo kuba hari abandi 20% bagorowe bikaza kurangira basubiye mu muhanda. Kugeza ubu kandi iki kigo kigaragaza ko mu 400 bari Iwawa ababarirwa muri 90% bagezeho kubera ibiyobyabwenge. Bagana bose ni bamukuri ikigo cy'igihugu cy'ingorora mucaragaragaza ko buri kwezi leta itanga kayabo ka miliyoni zisaga ijana z'amafaranga mu mirimo yo kwita ku bikorwa byo kugorora inzererezi. Ikigo cya Iwawa cyonyine gitwara miliyoni 80 ayo ntarimo imishahara y'abakozi b'ibyo bigo. Kimwe mu bigaragaza ko iki kibazo cy'ibiyobyabwenge kirushaho gukara umunsi ku wundi, imibare ya Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda igaragaza ko mu bitaro bya Ndera mu mujyi wa Kigali bivura indwara zo mu mutwe, umubare w'abafite ibibazo byo mu mutwe batewe n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge wavuye kuri 994 n'abandi mu 2010 ugerera ku 432 muri 2015, naho muri 2016 ho barasaga 208, mu gihe 2017 nabo bagera ku 200. Aha bagira ubusanzwe rya Amerika I Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Kuri uyu wa 12 kwezi kwa gatandatu n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya gukoresha abana ibikorwa bibarengeye, urunani rw'amashyirahamwe yita ineza y'abana mu Burundi FENADEB bemeza ko ibitigiri by'abana bakoreshwa mu kazi ari byinshi mu gihugu cyose, kuko mu ntara zine urwo runani rwakozemwo amatohoza rwasanze ibice 90% by'abakozi abakora ubuzi ari abana batarakwiza imyaka. Bamwe mu bana n'ababyeyi bemeza ko gukora batarakwiza imyaka bibatumwa n'ubukene buri mu miryango. Inkuru imenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana ari Bujumbura mu Burundi.
Mu gisagara hagati ku mugoroba eka no mu gitondo haboneka abana batarakwiza imyaka baba ariko barondera ingene babaho mu gucuruza urudandazwa ruto ruto, ahani nk'ubumwanya ibiyoba amagi n'ibindi. Ibindi bikorwa bikoreshwa abana batarakwiza imyaka ari gukora no kuvuga 16 mu gihugu cy'u Burundi no gukora nk'abakozi bo mu nzu baba bigeme cyangwa abahungu, eka na bamwe mu bamena amabuye n'abavasha abariko barubaka amazu. Bamwe mu bana batarakwiza imyaka bemeye kuvugana n'Ijwi rya Amerika bemeza ko babikora ku bw'ubukene kugira bafashe imiryango yabo.
Hari igihe muhira baba babuze nk'utuntu nka tubafasha ya mahera nakura mu mafuta nka yabaha bakifashisha twaje babura.
Izi myaka 14 niyo mbere ko noronka kanyungu nze ndaronka yo nguri impuzu n'ibirayi. Kwa gatatu birashika nka siwa canke nka tonda ku ishuri inyene barantumye amahera ndaziba nka yaronde bamwigisha barankubita abwira ko nari kurondera amafaranga.
Izi myaka 16 ndi ku kazi ngaha yewe nkora nyine akazi k'ubucakara nyine ndasuka ibido bagaca bama udusigayemo. Birafashe ikintu kinini gose kubera nyine twabura utuvuta two kurya cyandaza ngaha nyine tugira ndabe nyine dogenda nkaza ndaronkira oba cyangwa agasipa ndagatana tukajya indandazo ko nyine buke buke ndandaronka n'umwana iyo bafite imyaka 10 imyaka 8 bwo buke ndaronka utwonja ndikonambara ndava nyine nko mu gatondo nkatasa cyane nkacange nakwishura.
Ababyeyi twasanze mu karitsiye mu gisagara cya Bujumbura haba hari abana bariko barakoreshwa utucanke turiya bemeza ko hako abana boja kwiba mu gihe babuze ibibatunga bovuma bakora bakajya babiza kuya, naho nabo bemeza ko abana bakoreshwa kubera ubukene.
Ababyeyi none nk'umwana urashobora kuba abona kandi abasashe wakwifashisha hakoza kwiba nokwemera kuza gukora ako kazi kuko kazi hako noza kwiba reka ngenye nkorera reka bibana n'ubukene nyine nta ubukene nta wugenda kugira ngo adagukora hakoza kwiba bukati gene kumanda gukora
ubugingo bwo ngaha buragoye nta muntu n'umwe ajya atibiriza. Rero uravye nk'ibikorwa tuba dukora nta muntu ashobora kuronka amahera kugira ngo agure ibikoresho byose bikwiye umwana yongere aronke n'amahera yo gusomera abo bana bakuza iyo barwaye. Rero hari abana acabona ati ibyo byose ndashoboye nk'uko udandaza udushashe ndashoboye nk'uko uza gufasha abantu bariko baradandaza ibintu by'amavuta akaronka nk'icupa cyangwa amacupa abiri urisha y'amavuta cyanke y'amashashe akunguka akagura yakaramu cyanke ikayakeneye.
Munani rw'amashyirahamwe aharanira gatika k'abana FENADEB baremeza ko ibitigiri by'abana bakoreshwa batarakwiza imyaka ari byinshi mu gihugu cy'u Burundi. Ferdinand Simbaruwije umunyamabanga nshingwa bikorwa wa FENADEB agasaba leta gukora uko ishoboye kugira abana batarakwiza imyaka yo gukora bashyirwe mu mashuri bose.
Twagize ishigwa bitoyi dufashijwe nabo dufanze dukorana bari mu ntara zitandukanye mu ntara zine kuvuga fatiye hano mu gisagara cya Bujumbura Ngozi Kayanza na Gitega. Twabonye ko aho hantu by'ukuri ubona ko hari abana benshi bakoreshwa basanze ku bantu 36.96% ari abana ariko arakora batakwiza ya myaka by'ukuri bashaka gukora akazi hamwe ngo yagereka muri rusange mu gihugu cyose nibaza kongera ngo usange ikigira kinini cyane nukumva ko by'ukuri ari ibintu bibi cyane twese twotera kugira ngo umwana aje ku ishuri. Reka tugira tuti nirange nitegura neza uburyo abana batwiye mashuri bogumayo.
Mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi bo bavuga ko bigoye kubuza abana gukora mu gihe hari ubukene. Deumboni mali mugi sata kirabi vya kazi murugo bushikiranganji. Akavuga ko ubo ico bakora rwo himiriza ko amategeko yo kwerekizwa kandi hari nakazi gakenewe mu gutegura kazoza keza kabana.
Na 38 avuga ati yagira umwana atangura kazi adashikanye imyaka iyi ni iyi ya hiwacu ni 16. Hanyuma amasezerano nayo y'ijana 42 yoyo amakungu ntayaha na gahingo na gatavuga ati nazeho Burundi ntacho kurindira namba nibihagarara. Ikikorwa ca mbere rero ni guhimiriza abantu bavyumve kuri kongwa birebera abantu atari byo kurindira ko ni byo gukuraho Burundi. Nako ndavuga nti ariko ibikorwa by'abana bitugiye kwirwanya byose kuko hariho ibikorwa by'abana bya bindi twibita ibikorwa byoroshye bimwe umwana ategezwa gukura amenya ingene atunganye two muhira kugira ejo azogire kazoza keza kazoza k'umuntu azi gutegekanya ibyiwe.
Muri Fenadebe bishinze guharanira gateka k'abana banegura ko hari abana bakoreshwa ubuzi butuma gateka kabo gahungabana mu gihugu cy'u Burundi. Aba bagatanga akarorero k'abana bakoreshwa mu gucukura ubutare akazi n'abakwije imyaka yo gukora batinya kuko hari naho basiga ubuzima. Ubwo runani rugasaba ko amategeko yokurikizwa kugira gateka k'abana kubahirizwe n'ayabakoresha abana bahanwe batarabye igihagararo cyabo. Ibujumbura, Remonzimana, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko iyo bifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwotwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41.
Tubibutse inshuti mwese kamuriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yahaye ikiganiro umumenyeshamakuru Greta Van Susteren akorana ni radio Ijwi ry'Amerika, araheza aramubwira ukuntu ibiganiro yagize n'umukuru wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un vyagenze. Mu kiganiro cyakurikiranywe na Diane Ninazwe asubiramo ibibazo byabajijwe na Greta Van Susteren hamwe na Claude Ganza asubiramo inyishu zatanzwe na Perezida Trump. Tubatega amatwi.
Ni iki cyagutangaje kuri Kim Jong-un?
Really, he's got a great personality. He's a,
mu by'ukuri ni umuntu uhambaye, ni umuntu w'umunyamashyengo ariko w'umuhanga mu kuganira. Akunda abaturage, sinavuga ko bitangaje ariko arabakunda. Ndizera ko twatangiye ikintu gikomeye. Tugiye guhagarika ibitwaro kiringuzi muri Korea. Bigiye guhita bitangira ariko ari nako n'ibindi byinshi bikorwa harimo no kugarura abantu bari bakiriyo. Ndabizi ko akurikiranye cyane ibyo muri Korea, ariko Greta kongera kubona abantu bacu bari bakiriyo n'ingenzi ku bantu batari bake. Barampamagaye banyandikiye amabaruwa bati turakwinginze wabikora, kandi yabyemeye. Ibihumbi by'abantu baguye mu ntambara, urumva ko rero ari amasezerano akomeye.
So that's a big deal.
Bisigura ko mwanagarutse ku kibazo cy'ukubahiriza uburenganzira n'ubuzima bwa kemwa muntu yabyakiriye gute?
Urakoze. Nka 90% by'umwanya twakoresheje tuganira twibanze cyane ku guhagarika ikorwa ry'ibitwaro by'ubumara, ariko hari n'ibindi byinshi twavuzeho birimo uburenganzira bwa muntu, kandi cyo kohereza abantu bari barasigaye ni ingingo ikomeye yabyo. Mbese twabishyize mu nyandiko ikubiyemo byinshi. Rwose ibiganiro byacu byagenze neza kurusha uko buri wese yabyibwiraga.
Mu kanya wabaye umwagiranye muri babiri naho hari gasopo yaguhaye canke we ngo umuhe?
Not an ultimatum. We know we've been dealing for 3 months really, and we've been dealing.
Oya, nta gitutu. Twari tumaze amezi atatu tubiganiraho binyuze mu baduhagarariye barimo n'umunyamabanga wa Leta Mike Pompeo wakoze akazi gakomeye. Twamaze igihe tubitegura. Uyu munsi rero twahuye duhita duhuza rwose. Iyi ni isaha ya 25 kuri njye, maze amasaha 25 ntaguheka. Ni ibiganiro byatinze cyane kandi biranejeje cyane, bibimburiye ibindi. Byashoboraga gushoza intambara yazaga guhitana amamiliyoni y'abantu. Usobanukiwe Korea ya Ruguru Seuli tuwe na 28 million, byari gukurura intambara igahitana abantu babarirwa mu mamiliyoni, ariko bigiye kurangizwa n'amasezerano.
Kuvyerekeye abasirikare ba Amerika bazotahuka canke bagiye kuguma muri Korea ya Ruguru?
Niko bimeze, baragumayo. Ibyo ndetse ntitwanabivuzeho. Tugiye kuva ku by'intambara zidutwara akayabo k'amafaranga. Urabizaho tu kuko icya mbere cyo ni ubushotoranyi. Ndabushaka, nabo barabyishimiye gukora ubushotoranyi, ariko bisaba umutungo kubikora. ntabyo tuzakora igihe cyose turimo kuganira nta buryarya.
Perezida, kubganyu ni igiki cagondoje Kim akemera ibiganiro inyuma y'imyaka n'imyaka nana?
Mu by'ukuri sintekereza ko byigeze bibaho. Abambanjirije baricecekeraga ntibashake kubiganiraho. Ibi biganiro by'ibanze ni ingirakamaro cyane. Ntakubeshye, uko nangaga ibyo kuganira birangana n'uko abantu barushagaho kumbwira ko mpisemo nabi. Ntekereza ko ibyo bitabaho ntitwari kuba turi aha natwe. Ndibwira ko nawe ashaka ibyo kumvikana, hari icyo ashaka gukora.
So think that he really wants to make a deal.
Kubera iki?
Because he knows that we mean business.
Kuko ziko hari inyungu birimo, mbere siko yabibonaga. Mbere siko byari bihabanye kandi ntacyo byagezeho. Ariko amaze kumenya ko dushaka ubucuruzi, dukwiye kubukora kandi tuzabukora. Ubu twabutangiye bitari kera, uzi ko twakoreshaga amagambo akarishye kuri Korea ya ruguru. Ariko uno munsi twasinye amasezerano asobanutse mu buryo abantu batatekereza. Nta n'umwe wumvuga ko bishoboka.
Wibaza ko mumaze gutandukana, isura yagumanye kuri wewe, n'icyo yasigaye arakwiyumvira ko ari giki?
Ndumva yanyishimiye nanjye namwishimiye. Ibyahize ndabyumva, ariko ntawukwiye kumbwira ko ari umuntu utagonda ijosi, agomba kuba ari umuntu ugoranye cyangwa yabayewe. Ariko twahuje neza cyane. Ni umuhanga, akunda abaturage be n'igihugu cye. Arifuza ibintu byiza byinshi, ari nayo mpamvu arimo akora ibi.
Ariko nitwo kwibagira ko abanyagihugu nyene yabatwajije umukazo n'igikenye.
Urebye, uramutse ubyitegereje wasanga arimo arakora ibyo yabonye bikorwa. Ariko nareba iby'uyu munsi, ejo hashize n'ibyumweru bike bishize ubwo ibi byatangiraga. Ikindi, iyo hatabaho ibiganiro n'ibihano, ibihano byari ngombwa cyane, biranagumaho kugeza tubonye uko ibiri muri aya masezerano byubahirijwe. Turabibona uno munsi, ariko ibihano biragumaho kugeza dutangiye gusenya cyangwa dushwanyaguje bya bitwaro by'ubumara.
Ijwi rya Amerika muri kumuvugira ko irumvikana muri Korea ya ruguru. Hari ubutumwa bwihariye mufise mushaka guha abanyagihugu ba Korea ya ruguru batwumva?
Mufite umuntu bakunda cyane. Ashaka kubakorera ibyiza kandi twaganiriye turahuza. Twahuje urugwiro rwose, ndizera kumva neza uko niyumva. Ni ingenzi cyane. Umva, hari abantu nzi batiyumvanamo uko babigenza kose ntibiza. Twe rwose twahuje tukibonana. Ndabivuga kuko hari ibyiza bigiye kuba kuri Korea ya ruguru.
Perezida Trump, mwakoze kuri kano kanya, tuzongera Washington.
Uko ni ukuri, hari hashize igihe. Ubu noneho ndizera ko nza gusinzira, mbese nkaruhuka.
Icyo cyari ikiganiro Perezida Donald Trump yahaye umumenyeshamakuru Greta Van Susteren akorana ni radio Ijwi ya Amerika. Mu Kenya, Kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha, ariko imbere yaho reka tubibutse amakuru twashikirije, cyane cyane tubibutse tubabwire n'inkuru ije kudushikira mu Kanya Fidel.
Urakoze Frederic. Inkuru yerekeye Jean Pierre Bemba yahoze ari icyegera cya perezida muri Congo. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha rero yafashe ingingo n'umutwe wa kabiri ko Jean Pierre Bemba arekugwa buno nyene, inyuma yuko yambiswe izera mu byatangaje abantu batari bake mu rwiheze na n'igisata cungurizwamo imanza cha sentare mpuzamakungu mpanabyaha iri irahe. Ibyo rero yamara aracyakurikiranwa, aracyashobora gukatirwa urubanza ku byaha bitandukanye byo kuyobya ibyabona. Irekugwa ryiwe rero rishobora kugira ingaruka ku matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi kw'12 k'uyu mwaka.
Inshuti mwese mukunda iradiyo Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye kuri isaha rero bigarukiye ngaha. Tuboneho akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma na Innocent Kimenyi yadufashe kwigiranya ibiganiro na Laura yariko aramufasha. Tukaba rero tubashimiye amakuru mwashikirijwe nk'uko mubyumvise na Frederic Nkurikije
na Videni Yongabo. Murakoze rero kuba mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha. Tubatumiye rero kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.